Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yatangaje ko nubwo icyorezo cya virusi ya corona kimaze kwigaragaza mu bihugu bituranye nayo, bitazabuza amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatanu kuba. Byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma mu kiganiro abavugizi ba leta bagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Cibitoke. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mu kiganiro tatatu kuva isaha zitatu kugeza isaha zitandatu, abavugizi b'inzego za leta bishyuye ku bibazo by'amenyeshamakuru bakorera ku butaka bw'u Burundi hamwe n'iz'abanyagihugu. Ikibazo cyerekeye kino gihe isi yose iteye ubwoba n'umugera wa corona, mbere ukaba umaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere u Burundi burimo na Kenya, bidashobora gutuma amatora yimije asubikwa. Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta yaramaze imyaka itari mike avugira umugwiseni utunganya amatora, yabishuye ati
ingingo yose ifatwa yamifise ingaruka nziza n'ingaruka mbi, nico gituma uyu mugwi uzuraraba ingingo yofatwa ibereye. Kandi ndababwiye yuko tuvyizere, twashize imbere Imana je nibaza ku meza biratatu iyo ngwara izova yatujijwe. Numvise aho ibintu bigeze tubishyira mu kwizera kira, noneho abaganga baravura Imana ni ikiza, natwe Imana turi kumwe nayo ruzoba.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nawe yashimangiye ko ataragera ku igihugu cugara imbibe. Jean Bosco gira kwishaka
ico kiringo ntikiragera ko leta ishobora kwiga ibijanye n'ivyo byo kugara imbibe, kuko mu Burundi ico kiza ntikirahagera. Kandi ndetse no mu bihugu bibanyi abamaze gufatwa n'ico kiza baracari bake cyane, ni ku rugero rutoya cyane. Kubijanye rero n'ikindi kibazo gikurikira kijanye n'isuzumwa ko atabantu bo kwinjira mu gihugu bafise iyo ngwara, twagomba tubamenyeshe yuko twashoboye gukurikirana abagore bashika 135, kandi abo bose iminsi 14 yarakwiye, nta muntu n'umwe yigeze agira ikimenyetso cy'iyo ngwara, bose barakomeye. Ikiyongereye ko kandi nuko hariho n'abasabye ko twobareke nk'abadiplomate, ivyo rero navyo twarabyemeye, turiko turarondera ama hotel bashobora kujyamo bakirihira, tugashiraho abaganga bacu babakurikirana.
Muri icyo kiganiro kandi hanavuzwe ibijyanye n'abantu bitwaje ibigwanisho babonetse mu kwezi guheze mu ntara ya Bujumbura mu rurengero bw'u Burundi. Maze kugirwa imbohe niwe yabisiguye.
Ibyo batubwiye ni uko ata muntu yari inyuma yabo yabatumye, batubwiye ko aribo bari bitumye aribo birondere bijya bigwanisha.
Agnes Bangiricenge, umuvugizi wa Parike Nkuru ya Repubulika na Ntare Ntayinyuzwa, yunze muryango urikiye.
Iyo icaha wagikoze uragihanirwa wewe ubwawe wagikoze, ntuza kuvuga ngo je nagikoze mugana tumwe na naka. Mushaha wakoze icaha ukurikiranwa wewe wagikoze, ntibavuga ngo unatumwe na naka.
Ines Sonia Niyubahwe nawe avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire, yagarutse ku bihano Burundi bwafatiwe n'ubumwe bwa Buraya kuva mu kwezi kwa gatatu 2016.
Icyo twakwibutsa abariko baratwumviriza ni uko u Burundi n'ibindi bihugu bigushigikiye byari byiyamirije ingingo z'agahotoro zari zafashwe. Uyu munsi igihugu cy'u Burundi cyo kiko kirihutira ni uko conagura kikongera kigashiraho cyane cyane imigenderanire, aho impande zose zigira imigenderanire zakura ku nguko icyo twita cooperation.
Ruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Eloge Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubucuruzi yatangiye gufatira ibihano abacuruzi bagatangira kuzamura ibiciro ku masoko. Kuva I ministeri yatangira ubugenzuzi ibigo by'ubucuruzi birenga 20 bimaze gufatirwa ibihano ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'America Assumpta Kaboyi I Kigali mu Rwanda
Kuva igenzura ryatangira tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu ibigo by'ubucuruzi 24 bimaze gucibwa amande akabakaba hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe nuko basanganywa amakosa muri igenzura abacuruzi bari gusangwa baranyoranije n'ibyi ministeri yedutse gutangaza ko nta ukwiye kuri kuibazi igihugu kirimo kubera virusi ya corona wazamura ibiciro baracibwa amande ndetse bamwe bagahagarikirwa ubucuruzi bwabo by'agateganyo nk'uko amategeko abiteganya umukozi ushinzwe itumanaho muri Minicome Hakizimana Jean Claude yavuze amwe mu makosa basangana abo bacuruzi
ubundi byari byaragaragaye ko abacuruzi nyine bazamura ibiciro cyane cyane ariko ku bicuruzwa ibiribwa abandi nabo bakoresha bafite ubuziranenge hakaba yewe n'abatanga nyine z'ubuguzi zitajyanye n'ibyaguzwe tukajyana tugenzura mu bijyanye no kugira ngo turengere abakozi muri rusange muri iyi minsi turimo guhangana n'ikibazo cya coronavirus usanga abenshi bitwikira muri icyo kintu kugira ngo babashe kuzamura ibiciro ariko twe turikora turengera abaguzi
abaciwe amande n'abacuruzi basanzwe muri aya makosa barimo abakorera mu isoko rya Kimironko mu karere ka Gasabo isoko rya Ziniya riri ku Kicukiro n'isoko ya Nyarugenge abaciwe amande bahita basabwa kwishyura bitarenze iminsi 7 bamwe mu baguzi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko ibicuruzwa byinshi byabuze ari byifashishwa mu kugira isuku muri iki gihe abantu basabwa kongera isuku mu rwego rwo guhangana na virusi ya corona
ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye dufite ibintu byinshi byatangiye kubura cyane cyane nk'ibi bikoresho nka za sanitizer ahantu hose mu maduka ku maofisi ku mazu yose abantu binjiramo kenera gukoresha sanitizer cyangwa tutuntu twakandagira ukarabe twakandagira ukarabe twashize bari gukoresha tuno made in Rwanda tubakorera mu gakingo kuko urumva sanitizer yaguraga 3500 uyu munsi rire wenda umuntu yayakwereka hariyo nabonye mugenzi wanjye yaguze 35 ndatunga kiri kugura 15 18 25 byasekse ubucuruzi muri rusange
ni igenzura ministeri y'ubucuruzi irimo hagaragaramo kandi ibicuruzwa by'ibiribwa nabyo byazamutse mu buryo bugaragara abaguzi bakemeza ko ari ikibazo kitaboroheye
ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavanga indwara zirahari nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'ibihumbi 3 ingaruka zabaye zo ntabwo zabaraho ingaruka kubahaha ibiciro byiyongereye birumvikana
nta kundi nyine ndabyakira uko ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye nyine kuvuga ngo ibiryo byabuze kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye
izi ngamba zije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Soraya Hakuzi yaremye yihanangirije abacuruzi bari batangiye kuzamura ibicuruzwa bitwaje icyorezo cya virusi ya corona
kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe ibintu baranguye babiranguye kera nta cyahindutse abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwakomeje gukora ubwo bukangurambaga nta kongera ibiciro n'ufata yabikoze arabihanirwa inzego z'ibanze Minaloc ndetse na turere barimo kudufasha tunasaba abaturage ugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo uwo muntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko ribiteganya
Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda isaba abaturage kuba bakwifashisha umurongo wa telefoni yashyizeho wa 37739 mu gihe bahura n'abacuruzi bazamuye ibiciro bakabimenyesha Minisiteri Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yahaye ukuri wahoze arongoye ico gihugu Domitien Ndayizeye yari yangiwe no mu gwiseni kuja mu bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka iyo sentare yabitangaje ko wa kane Bujumbura mu gihe yariko yerekana imigambi yafashe kubayituye
Urunani kila Burundi gwashize imbere Domitien Ndayizeye gwashimye iyo ngingo ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eloge Wilikanez
Aho pour contre la décision de la commission électorale nationale indépendante de rejet de la candidature honorable de Monsieur Ndayizeye à l'élection présidentielle du 20 mai.
Uri cyane ndagijimana mukuru wa sentare yubahize bwizwa nshingiro kuri uyu bakane ku mugoroba mu gihe yari kavuga abakandida sentare arongoye yahaye kuri nabo yakwimye. Ku bakandida bane bari bitwaye muri yo sentare wese Jacques Bigirimana yahisemo kuzoherekeza mu gambwe wari ku butegetsi CNDD-FDD abasigaye nta mahirwe bahawe kiretse wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye umukuru runani kira Burundi rwamushize imbere yarashimye rwaciwe Aloyse Barichako yabwiye amenyesha makuru ahejeje gukurikirana ibyo sentare yashitseko
iyi ngingo sentare ijeje kubahiriza ubwiza nshingiro ifashe n'ingingo itunezera cyane iratunezereye nico gituma ubu twuzuye umunezero twese muri runani kira Burundi nibaza ko n'abarundi bose baranezerewe kuko sentare iherereje kwerekana ko ari sentare koko irerekanye ubutungane kuko ingingo sentare yafashe n'ingingo itari ifite ifatiro mu gihe duhegeje gushikana ivyerekana ko umukandida wacu agomba kuyitoza muri seni seni yatwandikiye ko bikwiye mbere n'umuvugizi wa seni wenyine arandika arabitangaza arabitangariza amakungu ko umukandida wacu nyakubahwa Domitien Ndayizeye ahejeje gutanga dosiye kandi ariwe wanyuma amaze itoza ku mukuru w'igihugu kandi dosiye yiwe yuzuye atakiwuze byatangaje kubona mu nyuma seni ishobora kuvuga yuko barya abantu bitwa ko bamushigikiye bashika amajana abiri atari bakwiye mu gihe twari twatanze amajana abiri n'umunani
Baricyako yarashimiye n'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bushinzwe utunganya wa ry'imiryambwe
ivyo rero nicyo byose nicyo yabikura ngira hari akaboko kari inyuma ariko kandi twagomba dushimire nashaka ubushikanganji bw'intwaro hagati kuko muri iryo bombura muri ako gahohote nyine se nari kiradukore ubushikanganji bw'intwaro hagati bwabyifashemo neza mu byo cyane yagumye gusaba bitaza ntibindi dushimira rero n'ubutegetsi baza rero ko iyi ngingo ihejeje gufatwa ngaho izotuma amatora agenda neza kuko se nabonye yuko bari bandanje bakora amakosa ubutungane buri ngaho kandi bukanura
aho umunezero w'urunani kira Burundi ugera naho hagera n'umubabaro wababwiwe ko batarenganijwe n'umugwize ni utunganya amatora
aniseni yo murarongoye umugambwe CDP
yaheruka gutahuka avuye hanze y'igihugu wari muri abo yavuze mugabo ko umugwize ni nzamuhera kunywera ku gikombe nk'icyo wamuhereye ko mu kurondera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe uzoja mu yandi matora
Idifidu mudiruka kuva hanze tuje matora ayasigaye yose nibatwemerera yasigaye tuzoya jamu uko twaje tuje matora ntwaje kuraba itanganyika iyo twaje tuje mu bya politiki twaje tuje matora tuzoyabandanye nk'abasaba n'iseruka rukambyiza CDP zose aho ziri hose yuko nk'uko tubivuga zovoba uguye hasi nuherayo utigeza kuduga kuja kwirasora
abakandida bari batanze ibirego muri sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro ni bane naye imigambwe CDP FPN imboneza runani kira Burundi hamwe n'umugambwe FNL uwanyuma yahisemo mu ntara z'indwiheze gusokora ikirego amenyesha yuko azoherekeza umukandida wa CNDD-FDD naho bwana Ndayizeye yahawe ukuri ku bijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu w'indwi umukuru w'umugwiseni yavuze ko abakandida bose bunanaserukira atanu umwe yujuje igisabwa kugira ngo yitoze mu matora y'abashinga amateka azobera umunsi umwe nayo umukuru w'igihugu ku wa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka baricyo akavuga ko no ku byerekeye abashinga amateka bazitura sentare Eroje urika neza ijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi Uburundi bwatangaje ko buhagaritse gutanga visa ku banyamahanga bose bifuza kuza mu gihugu iyo ngingo ifashwe mu gihe umugera wa corona ubandanya kubica bigacika hirya no hino ku isi izo zavugiwe mu kiganiro umushikiranganji w'amagara y'abantu n'uw'imigenderanire n'amahanga bagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda
abashikiranganji babiri w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu w'amagara y'abantu nibo baremesheje ikiganiro kubaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Ezekiel Nibizi umushikiranganji w'imigenderanire yatanguye abwira abatumire muri iyo nama ko umugera wa coronavirus utarashika mu Burundi ariko ko leta yamaze gufata ingingo zo gukinga muri izo ngingo harimo kudasubira gutanga viza ku banyamahanga baza mu Burundi ariko kandi akavuga ko bidasigura ko imbibi z'igihugu zugaye muri kino gihe nagenda bamenyeshe ko gutanga amaviza bihagaze gushaye imbibe ni mu ntumbero yo kugira icyo kiza ntigikwiragizwe ku isi yose niko ibihugu bibikora abarundi bazotaha bavuye mu bihugu birimwo uwo mugera bazoshirwa mu bibanza byabo nyene vyabigenewe Muganga Tadendi Kumana, umushinganganje w'amagara y'abantu muri leta y'u Burundi yemeje ko atamuntu numwe araboneka ko umugera wa coronavirus mu Burundi. Naho bimeze gutyo, Tadendi Kumana avuga ko bafatikanije n'ibihugu nka Leta Zunze za Amerika n'u Bushinwa u Burundi biteguye gukinga icyo kiza kidasanzwe.
Kugeza ubu nta muntu n'umwe turabonamwo iyo ngwara. Ibyo kubashyira hamwe mu kibanza cyabo biraba abava mu bihugu birimwo uwo mugera, tukabikora turi kumwe n'abo dufashanya. Ibikoresho birahari, tukaba twabiguze ku mafaranga ya Leta y'u Burundi, tunafashijwe n'ibihugu nk'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntoreka gushimira hano. Turafise ibikoresho bihagije kugira duhangane n'uwo icyo kiza cyoramuka gifashe.
Umushikiranganje avuga ko ibanza 2022 byari byateguwe hirya no hino mu gihe u Burundi bwitegura guhangana n'ikiza cya Ebola, bazobihinyanyura bigafasha mu gukinga coronavirus.
Ibindi bibanza by'ubwinjiriro bihambaye nka Ruhwa, Nemba na Kobero, kubera ko hari ingenzi zidafata indege zigaca mu Rwanda canke Uganda zikoresheje amabisi. Muri kino gihe duteganya guhura n'abo dufashanya mu buhinga no mu butunzi kugira tubandanye guhangana n'icyo kiza mu guhindura uburyo twikingira, kuko n'uburyo bwo kwandura bwahindutse.
Abashikiranganji babiri baje gutanga amajambo y'intangamarara baciye basaba amenyeshamakuru gukinjura inama ikibandanya mu mwiherero.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe kiza cy'umugera wa corona kibandanya gukwiragira mu bice bitandukanye byo ku isi, ubuyobozi bukuru bw'Ijwi rya Amerika bwarasikirije ubutumwa muri kino gihe ibiganiro bya radio yanyu bishobora guhinduka kubera ikiza cy'umugera wa corona. Mu busomegwa na Eugene Mukankusi.
Ndi Amanda Bennett, ndi umuyobozi mukuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Ndimo kubagezaho ubutumwa ndi mu rugo, kuko ku Ijwi rya Amerika abakozi hafi ya twese turimo gukorera mu rugo kugira ngo dufashe kugabanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Ndabizi neza ko irimo kugira ingaruka kuri benshi muri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Ndashaka gusa kubamenyesha ko mu gihe ubuzima bwiza n'umutekano w'abanyamakuru bacu ari cyo kintu mu by'ukuri kiza imbere mu biduhangayikishije, tuzi neza ko muri ibi bihe bitoroshye murushaho kutugana kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere yizewe adafite aho abogamiye kandi mukeneye kugira ngo mufate ibyemezo bireba ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu rero turimo gukora cyane uko tubishoboye kugira ngo dukomeze kuyabagezaho muri gahunda zacu uko tubibashije. Mushobora kuba mubona impinduka mu biganiro byacu mumenyereye gukurikira, kandi bimwe bishobora guhagarara. Biramutse bigenza gutyo tuzabamenyesha aho mwabisanga. Ubwo rero mbifurije amahirwe masa n'ubuzima bwiza kandi ndabashimiye cyane. Twizeye kuzabasha gukomeza kubaba hafi. Murakoze.
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Rwanda yahagaritse uruja n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu makambi y'impunzi arenga 6 ari mu gihugu. Ni igihugu cya Tanzania cyafashe ingingo nk'iyo cyane cyane mu makambi y'impunzi z'Abarundi bahungiyeyo. Ni nyuma y'akamo katewe n'ishyirahamwe rijejwe gukingira impunzi ku isi HCR, ko ibihugu bimaze kubonekamwo ikiza cy'umugera wa corona byo kwitaho ivyerekeye gukingira by'umwihariko impunzi, kuko hagize ubufatwa yo kwanduza benshi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe impunzi mu Rwanda Minema yatangaje ko yitayeho cyane gukinga ko ikiza cy'umugera wa corona cinjira mu makambi y'impunzi ari mu gihugu. Umunyamabanga ahoraho Kayumba Rugina Olivier yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva ubu inkambi zirenga 6 ziri mu Rwanda harimo n'iz'agateganyo ukwinjira no gusohoka byahagaritswe. Gusa igihugu ntacagaritse kwakira impunzi cyangwa abasaba ubuhungiro.
Gusohoka no kwinjira mu nkambi byabaye bihagaritse. Abantu batuye mu nkambi baraguma mu nkambi, iyo bashatse gusohoka ku mpamvu zumvikana barasohoka, ntabwo turafungirana. Ariko abashyitsi baje kubasura mu buryo busanzwe nabyo twabihagaritse. Impunzi ntabwo twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese iyo duhungiyeho kuramwakira nkuko abandi bantu bose binjiye ku mipaka nabo tugomba bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa mu nkambi y'impunzi amashuri yabaye ahagaze mu gihe cy'ibyumweru bibiri insengero nazo zabaye zifunze imiryango ibikorwa byo guhuriza impunzi hamwe byarahagaritswe gusura abarwayi mu mavuriro ari mu nkambi nabyo byarahagaritse ibiryo cyangwa ibindi bintu bihabwa impunzi buri munsi twafashe umwanzuro yuko byatangirwa rimwe byaba rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi hashyizwe uburyo bunoze bwo gukaraba intoki no kongera isuku mu nkambi hashyirwaho ibikoresho byabugenewe za kandagira ukarabe aho abantu bose binjirira haba mu masoko haba mu marembo y'inkambi
impunzi zari zimaze iminsi zisaba ko zohabwa ibikoresho by'isuku nk'amasabuni n'ibindi ibi nabyo abajejwe impunzi bemeje ko byatanguye gutangwa mu bantu 11 bari bamaze kumenyekana ko bagwaye ico kiza mu Rwanda aho twateguriye inkuru nta mpunzi n'imwe irimwo
abashinzwe amasabuni gutanga amasabuni nabo barimo bihutisha ibikorwa byabo gutanga amazi ahagije nabyo biri mu ngamba twafashe turimo dufatanya n'abo bita abajyanama b'ubuzima kugira ngo dushobore gutanga message z'ubukangurambaga mu makartiye aho batuye cyangwa se no mu miryango yabo twatanze n'ubutumwa yuko habaye umuntu wagaragayeho ibimenyetso uwo muntu ashobora kujya kwa muganga mu nkambi cyangwa se akabwira abajyanama b'ubuzima bakagira uko bamufasha ikindi umuntu uba waraturutse hanze y'igihugu akaba yaraje gutembera mu nkambi avuye muri biriya bihugu bizwiho nka coronavirus aba impunzi twazisabye yuko zahita zibwira abashinzwe inkambi cyangwa se abajyanama b'ubuzima kugeza ubu ngubu nta kesi twari twabona
ubuserukira imwe mu nkambi z'impunzi nawe narashima ko ibyo bikoresho by'isuku byamaze kubashikira no mu gihugu cya Tanzania ingingo nk'izo zafashwe umwe mu mpunzi z'abarundi ari mu ikambi ya Mutenderi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu ntumbero yo kwirinda ikiza ruho nyangana cya coronavirus bahawe amategeko ko kizira guhurira hamwe abantu benshi cyane cyane mu isoko amashuri nayo yugawe icyo bikoze amasengero n'imisigiti ntibirugagwa hakwiragijwe kandi ibibanza byo gukarabiramo byinshi uko niko bimeze no mu yandi makambi y'impunzi z'abarundi yanduta na Nyarugusu ari muri ico gihugu ca Tanzania kimaze kwibonekezamwo umugwayi wa COVID-19 ishami mpuzamakungu ONI ribicicije ku gisata cyaryo citaho impunzi ya SER ryari ryateye akamo ko amakambi y'impunzi yo kwitabwaho cyane mu bihugu bimaze kugaragaramo umugera wa corona ku bwa HCR hamwe ico kiza gicitse mu makambi cofata abantu benshi kuko babana begeranye abajejwe impunzi mu Rwanda bahamagariza impunzi kwitaho cyane amabwiriza y'isuku
turabasaba nyabuneka nimukurikize amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mukurikize amabwiriza atangwa n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'isuku n'isukura ndetse n'ubuzima dufatanye n'abajyanama b'ubuzima dufatanye n'abashinzwe umutekano kugira ngo dushobore gufata ingamba cyangwa se gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda coronavirus
ku isi nzima HCR ivuga ko icyo kiza kimaze gufata impunzi zigera kuri 10 zo mu gihugu c'Ubudagi HCR yanavuze ko yahagaritse ibikorwa byo kwimura impunzi zikugwa mu gihugu kimwe zikajanwa mu kindi reinstallation mu Gifaransa umugera wa corona wiswe COVID-19 umaze gufata abantu barenga 200 mu karere k'ibiyaga binini birimwo impunzi nyinshi ku isi gushikaho twategura iyi nkuru abamaze gufatwa ni hafi 221 ikaba imaze guhitana hafi 900 n'ibiharuro biguma bihindagurika ku mwanya ku mwanya Pierre Clave ni nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
umugera wa corona umaze gukwiragira mu bihugu birenga 100 vyo ku isi gisata cishiramwe mpuzamakungu citaho amagara y'abantu OMS gitangaza ko abamaze kwandura uwo mugera barenga 200 aho umaze guhitana barenga 900 ku isi naho abahinga bagerageje gusobanura inkomoko no kugene iyo ndwara iteye hari abandi bantu bafashe imigambi yo gukwiragiza ibihuha mu ntumbero yo kubakangurira kwitaho ubuzima bwanyu Radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro nivyo mumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana abashikiriza
muri iki gice cy'Amerika kibihuzwa kuri virusi ya corona abantu bakomeje kwibaza aho iyi virusi yaturutse n'urugikwirakwizwa. Ese amatungo aba mu mago nk'injangwe, imbwa, ihene n'ayandi ashobora kuba umuyoboro wo gusakaza iyi virusi? Yaba se yarakorewe muri laboratwari y'i Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga? Yaba se ikwirakwizwa no kuba abantu bajya mu maresitora mu Bushinwa cyangwa gufata ku bikoresho cyangwa ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa? Nk'uko abatari bake bakomeje kwibaza byinshi kuri iyi virusi ya corona, haba mu biganiro bagirana hagati yabo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Inzobere mu by'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Columbia, Dr. Elizabeth Radin, arasobanura aho iyi virusi ya corona yaturutse n'uburyo ikwirakwira.
Probably the best way, as you said, to tackle those myths is to go back to.
Reka tubanze dusubire inyuma turebe ngo ese iyi virusi ikomoka he kandi ikwirakwira ite. Nibyo, uburyo bwiza bwo gusobanura iyi virusi ya corona yiswe COVID-19, iri mu bwoko bw'amavirusi aba muri zimwe mu nyamaswa, ariko rimwe na rimwe ikaba ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu. Ibi twarabyumvise mu Bushinwa byabayeho ubwo iki cyorezo cyasakaraga. Dr. Elizabeth avuga ko mu kugenzura iyi virusi yarebe utugerangingo twayo, virusi ya corona yagaragaye mu Bushinwa yabanje kugaragara mu matungo, ikaba ijya kumera kimwe neza neza n'iyabonetse mu bantu. Izi virusi ni zimwe. Avuga ko iyi virusi ya corona yageze mu bantu ivuye mu nyamaswa, nubwo bibaho gake cyane. Uku kuva mu nyamaswa kw'iyi virusi ya corona ikajya mu bantu, avuga ko kutari kumenyerewe. Ibi byo kuba virusi ya corona yava mu nyamaswa ikajya mu bantu ni bishya rwose, ariko birashoboka cyane ko ari virusi barayibonye na none ubwo yadukaga mu 2003.
That's where the virus came from.
None ko hari n'ibihurizwa ko iyi virusi ya corona yaba yarakorewe muri laboratwari yo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu buryo bw'ibanga, leta ikaza gutangaza ko ari icyorezo cyadutse, byo byaba bihuriye he n'ukuri? Dr. Elizabeth Radin ati,
there's really no evidence for this explanation or idea that it came from a lab. That would make for good movie material, but
mu by'ukuri nta bihamya biriho by'uko iyi virusi yaba yaracitse abayicuraga muri laboratwari. Nta bimenyetso bifatika biriho rwose. Ku bijyanye n'ikwirakwira ry'iyi virusi, ubu twavuga ko uburyo bw'ibanze bwo kuyisakaza ari ugukoranaho kw'abantu. Kuko yahereye mu Bushinwa. Iyi virusi ikwirakwira binyuze mu gukoranaho kw'abantu babiri, umwe ayirwaye, yakwirakwira binyuze mu myanya y'ubuhumekero, nk'igihe uyirwaye akoroye cyangwa yitsamuye yegeranye n'abandi, umuntu agahumeka umwuka w'uwo yanduye ukaba wajya mu bihaha. Biranashoboka kandi ko umuntu agize atya agakora ku kintu cyangwa igikoresho uyirwaye yakozeho, nawe akaza kwikora nko ku izuru cyangwa kwikora ahandi ku isura, nawe yakwandura. Ariko muri rusange gukorakoranaho hagati y'umuntu uyirwaye n'utayirwaye niyo nzira iyi virusi yanduriramo cyane. Rero nta mpamvu yo gutekereza cyane ko iyi virusi yanduzwa n'amatungo, abana n'abantu mu ngo cyangwa muri za resitora, ahubwo abantu bayanduzanya iyo bakorakoranaho.
Explanation is far-fetched and really implausible, and from what we know, it's really that close person-to-person contact.
Ku bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika, kubera icyiza cya virusi ya corona kimaze gukwirakwira isi yose, Ijwi ry'Amerika tuzahindura bimwe mu biganiro byacu. Niyo mpamvu ibiganiro bimwe muzajya mubyumva bisubiyemo, ibindi bikaza ku minsi itari yabyo. Mutatwihanganire. Icy'ingenzi hano ku Ijwi ry'Amerika, dushyira imbere ubuzima bwiza bw'abanyamakuru bacu aho bari n'aho bakorera. Ibiganiro byinshi bizajya bitegurwa abanyamakuru bari iwabo aho batuye. Namwe aho muri turabazirikana, mutwihanganire ku biganiro bizahinduka. Impinduka zizaba ariko ntizizabangamira byinshi mu biganiro byacu. Mukomere kandi turi kumwe.
Tubashimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.